Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ngabonye bucya ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki ya 29 ukwezi kwa 9 umwaka w'2018. Radio Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, mudukurikire kandi aho muri hose no ku mirongo migufi kugera saa 2 turi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Dutangiriye ibiganiro by'iki gitondo ku makuru y'u Burundi na Loni ku kibazo cy'uburenganzira bwa muntu na Nketi. Turakomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara saa 12 ni ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Amakuru rero, inteko y'uburenganzira bwa muntu ya Loni ikorera i Geneve mu Busuwisi yaraye yongereye igihe cy'umwaka umwe komisiyo ishinzwe gukora amatohoza ku bwicanyi bwabaye mu Burundi kuva mu kwezi kwa 4, 2015. Uburundi bwatoye oya kubera ko butembera iyi komisiyo. Ku cyemezo cya Loni, mugenzi wacu Nkundikije yaganiriye na ambasaderi Tabu Renova uhagarariye Uburundi mu muryango w'abibumbye i Geneve, icyicaro cya kabiri cya Loni.
Ubwa mbere leta y'Uburundi ntiyatangaye, ubwa mbere iyi komisiyo yagiyeho nta na rimwe leta y'Uburundi yigeze yemera. Byumvikane rero yuko abayishizeho mu buryo novuga ntibutandukanye n'ukuntu zama byagenze, kuko iyo bagomba gushiraho itohoza nk'iryo, umugwi ujejwe itohoza nk'iryo, bisanzwe igihugu byerekeye hamwe n'abashizeho ico ciyumviro baraja hamwe bakumvikana ingene ibintu biza kugenda.
Muriko mutubwira ko uyu murwi utazokora ibikorwa uzoba washizwe.
Si twebwe tugena gukora no kudakora. Cyo tumenyesha nuko leta y'u Burundi mu gihe itigeze yemera uwo murwi ni kwa kundi nyene izopfa yemereye abawugize guhonyora mu gihugu cy'u Burundi ngo baje gutohoza.
Umuvuze kandi byo gukorana akanama mpuza bakungu kajejwe agateka za muntu kasabye ko kosubira gukorana neza n'u Burundi aho Burundi akukamukatewe bwa kakibute.
Bwa mbere bisabwa ariko nuko gusa usanga abantu bikunda iyo hajya ugombye kurondera kumvirizwa wenyene ariko ntiwumvirize uwundi ngo wumve nawe cashikize icarico, maze mu ntango ibintu bifate umurongo wumvikanywe ko ibikurikirana ibene ibi urondera kivyo wawe bishya mu ngiro, mugabo uwundi nawe yarafite uburenganzira kuvuga ati nanje sindavyemera. Rero nuko ubwa mbere uwo mugwi warakoze ukora umwaka abawugize ntibigeze bahunyura mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo bashikirije n'ibyo bakuye hirya no hino, na cyane cyane yuko twagaragaye neza katana kimwe gishasha bigeze bashikako kuko begeranije ibyo bari ibyari byarashizweho n'umugwi wa mbere wari washizweho igihugu cy'u Burundi kibyumvikanye ko n'abari bawushizeho icyo bise ntuzi enquete independente des Nations Unies.
Leta y'u Burundi yaratangaje ko abari bagize uwo murwi basohoye raporo batazosubira guhonyoza ikirenge ku butaka bw'u Burundi mu gihe akanama kishyirahamwe mpuzamakungu kajejwe agateka kaza muntu kogena abandi bahinga leta y'u Burundi yobemera.
Leta y'u Burundi ntiyigeze ivuga yuko batazosubira guhonyoza ikirenge. Iyo mvugo ucumenga ni nk'uko baba barigeze bahonyoza ikirenge mu Burundi nta n'umunsi n'umwe. Ndiko ndavuga aba bagize uyu mugwi witohoza uhari ubu. Ariko rero aba bari bawugize leta y'u Burundi yaramaze kumenyesha yuko itakeneye kubabona ku butaka bwayo. Naho byogenda gute ubu rero ubajije uti mbega none nk'ubu boge n'abandi leta y'u Burundi yobemera? Ingorane s'abantu, ingorane n'uwo mugwi. Uwo mugwi rero mu gihe leta y'u Burundi itawemera abawugize nta ngorane bafitaniye na leta, ariko ndiko ndavuga bashasha bo bawunjemwo kuko ababo bo bawurimo uyu munsi baramaze kugaragaza aho bahengamiye ari naco gicatumye leta y'u Burundi ifata ijya ngingo. Rero abo bashasha abo bo baje leta y'u Burundi ntikeneye kumenya n'abari bo. Igihambaye no gutahura yuko uyu mugwi leta y'u Burundi itawemera, itigeze yemera yuko ko ikorana nawo.
Hari abashaka kwibaza ko kubona leta y'u Burundi yanka ko harungikwa umugwi ko bari kugira ngo inegeze nk'agateka kazi na muntu ko bagatozwa aho muhabwa kwiki.
Emwe ibyo biratangaje kabisa. Mbega none burya uyu mugwi ni wo ku isi nzima ufise ukuri ushobora kuvuga ukuri busumba abandi bantu bama baje mu gihugu cy'u Burundi. Genda utohoze urabe nk'ubu Union Africaine ishyirahamwe rya Afurika ibyo rihejeje gushikiriza ku bijyanye n'ingene mu Burundi bimeze. Genda urabe ibyo uwo muserukizi adasanzwe w'umunyamabanga mukuru wa ONU yashikirije nyakubahwa Michel Kafando, abo bose n'abandi banyacubahiro batari bake bama baje mu Burundi bagaharonka kanya ko gutembera hirya no hino barashikirije uko ibintu byifashe. Mugabo aba bantu barondeye kuko ishyirahamwe rya Buraya ryarondeye ku nguvu yuko uyu mugwi wongerwa ikindi kiringo cy'umwaka ntigigeze ryemera yuko abandi bashobora kuvuga ukuri. Naho rero ibintu bihagaze hamwe umuntu yibaza ati mbega none buge kiko kirarondegwa ni ukuri mu bijanye n'iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu canke n'izindi nyungu?
Tabu Renova, ambasaderi aserukira Burundi mu ishyirahamwe ONU i Geneve kawaseruka kandi n'andi mashyirahamwe mpuzamakungu ari afise icicaro i Geneve. Murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwatoye kugira ngo tugane.
Ndabakengurukiye.
Ikimara kongererwa igihe cy'umwaka umwe, komisiyo ya Nyeti ya Loni ku Burundi yahise isaba leta y'u Burundi kwemera noneho gufatanya nayo. Amwe mu mashyirahamwe adaharanira ibya politiki mu Burundi yari yarasabye ko iyi komisiyo yongererwa igihe, arashima icyemezo cyafatiwe i Geneve. Akat ni rimwe muri cyo. Mugenzi wacu Diane Ninahazwe yaganiriye n'umuyobozi wa Akat Maître Armel Niyongere.
Byatunezereje cyane, byadushimishije, ariko tukabwira leta y'u Burundi yuko yabaye n'ubutumwa bukomeye amakungu yahaye leta y'u Burundi yuko ibiriko biraba mu Burundi, ubwicanyi buriko buraba, amakungu abikurikiranira hafi. Naho badashobora kwinjira mu Burundi, murabona ko bagira icyegeranyo cigenga cy'abahinga, tusiganyuro kirafasha cyane ko amakungu abona neza ibiriko biraba mu Burundi. Ibyo rero biriko birakogwa n'abahinga nk'abajya ba ONU, ibi bari ibintu bisanzwe bituma amakungu akurikiranira hafi ibiriko biraba mu Burundi, akawungira agasaba n'icyo kugwa kugira ihungabanya gataya kazi na muntu bihagarikwa.
Tukivuga ivyabo baba barakoze ayo mavi, abo bahinga batatu ba ONU imbere yuko bahabwa gasopo kutongera kugaruka mu gihugu cyo Burundi mu ntango zo kwa cenda bamaze gushira ahabona ico cegeranyo kitavugwa ko rumwe n'impande zose, baravuze ko baza bafise amazina y'abo baba barakoze ivyo vyaha. Hari ikigiye gukurikira kujanye n'ivyo vyayo mazina mu gutungana?
Ayo mazina bavuze, baravuze ko ari mu ibanga bazoyashikiriza ubutungane. Bavuze ubutungane bazoyashikiriza, ariko menye yuko ivyo vyegeranyo ayo mazina yirigwarandikwa berekanye neza uruhara rw'umwe mu bwicinyi buriko buraba abo bantu bibashira gati mu gihinyo yuko binyegeje. Bamenye yuko ayo mazina bazoyaha ubutungane kandi bazokurikiranwa. Hama cerekeye yuko badashobora gushika mu Burundi, naho Burundi bwova muri iyo nama y'agateka kazi na muntu, uwo mugwa w'amatohoza ubandanya ukora akazi kabo.
Iyo ngingo yafashwe no munsi yuko abahinga ba ONU bongerezwa ikiringo cy'umwaka umwe, yashigikiwe n'ibihugu bitandukanye biharugwa muri 2023. 17 ntivyagize ico bivuga. Muri ivyo 17 ahanini bigizwe n'ibihugu vya Afrika. Mu bihinsiguri yahe
nitwovuga yuko vyashigikiye Burundi mu kwanka gutora ico cegeranyo cungira ikiringo mu gw'amatohoza mpuzamakungu, ahubwo iyo mugwa w'Afrika baza kwiyamiriza ico cegeranyo, ico cegeranyo murabona ko itari kurengana. Ariko ko baciye basiba nuko bavuze bati ntaco tubivuze ko reka tureke bibandanye, bashigikiye ico cegeranyo uravye inyifato bagize uko iyo batora oya ico cegeranyo cari kurengana. Nibaza ari uko ko ari nyifato abanyafurika bama batura mu gushigikirana mugo badashatse gushigikira mu kwerekana yuko bashigikiye Burundi, yuko batari ko barabugwanya ariko murabona ko bataba ariko barabushigikira, kuko abo abatacu bayivuze ko ntibaheza ngo baharugwe mu bavyansa cyane mu bavyemeye.
Maître Armel Niyongere, ijwi Amerika, yabashimire kuri kano kanya muri hayi.
Murakoze cyane.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro byose kandi n'amakuru mubisanga ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com. Ubu noneho ni wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara, kibagezaho amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'Abarundi.
radio ijwi rya Amerika bitamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'ino mwanya ikaze mwese incuti bakunze
ubuze 72 ubwo nyene bose bacabumva bara bahutu bahohotewe ariko baribagira ko hariho nabatutsi bishwe ngarutse 93 uvuze uwo mwaka hari habashaka kuca bumva ko ari abatutsi bonyene
uyu ni Musenyeri Jean Louis Nahimana aramutsa umurwi CVR ujeje kumenya ukuri no kunyanisha abarundi ahasigura ko hataragira ko hubakwa ibimenyetso byo kwibuka abaguye mu bwicanyi butandukanye mu gihugu cy'u Burundi iyo nkuru cyo kimenyerekeye ubukene bw'amazi ku mpunzi z'abarundi zahungiye muri ongwe ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tuzagaruka ko handi hato muri hafi ya maradiyo yanyu
iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze umurwi CVR ujeje kumenya ukuri no kunyanisha abarundi umenyesha ko utabajije kugira ngo hashingwe icibutso ciho nyabwoko bivugwa ko gyo bajya sikorewa abahutu mwaka 1972 ni nyambeho muri commune Giheta y'intara ya Gitega Musenyeri Jean Louis Nahimana rongoye umurwi yemeza ko kugira ngo hemerwe ko ariho nyabwoko ryakoze hari bitegerezwa gukurikizwa kuko atawicira urubanza n'umuhuza w'abarundi asigura ko hamwe imirwi andukanye yoshinga ivyibutso ataco bizofasha mu kunyanisha abarundi na rijya umugwi CVR utararangiza igikorwa cawo washinzwe co gutohoza kuri ubwo bwicanyi butandukanye ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana
Musenyeri Jean Louis Nahimana arongoye umugwi CVR ujeje kumenya ukuri no kunyanisha abarundi amenyesha ko umugwa arongoye utigeze ubwishwe inama canke ubazwe mu gushinga icibutso ku musozi wa Nyambeho muri commune Giheta intara ni Gitega uyu arongoye umugwi ujeje gutohoza ivyajikiye abarundi kuva mu mwaka w'1961 gushika mu mwaka wa 2008 yemeza ko gushinga ico cibutso habaye kwihenda no guhonyanga amategeko
nta ruhara tubifisemo nta wigeze gisha inama ica kabiri naco nuko kugira ngo hemezwe icese yuko mu gihugu habaye honyabwoko birafise inzira bicamo kugira ngo habe honyabwoko nuko haba habaye icifuzo cyo kuzimanganya ubwoko ibyo rero ntawo vyemeza ubu kuko ntawo rabitohoza agahaze ahiwacu yo hageze ku muntu ashira mu kibanza kimeso nk'ico nuko iyo umuntu akarasaba ko atunganirizwa nashaka gucayikira urubanza wenyine aho ushobora kuba parti yongera be juge mu rubanza rumwerekeye
Jean Louis Nahimana avuga ko adatahura ingene harabihuta bagatanga kumenya ivyabaye umugwi washinzwe igikorwa cyo kubitohoza warongoye CVR asaba babuze kwirinda kugwa mu mitego kuko mu mahano yashikiye u Burundi amoko yose yabuze
mu gihe rero uyu mugwi uriho uri kurakora iyo ngwano sinumva icirikira beraho turacari ku kivi nkubuze 72 ubwo nyene bose bacabumva ko ari abahutu bahohotewe ariko baribagira ko iki kiyaya cimbo hariho n'abatutsi bishwe bisigura kutuvuga yuko 72 hapfuye ubwoko bumwe ngarutse 93 naho nyene nuko nyene uvuze uwo mwaka hari habashaka kuca bumva ko ari abatutsi bonyene barenye ko atari ubwoko bumwe abatutsi bonyene bapfuye
mu nama n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana abajije kuri ico cibutso yemeza ko ivyo biri ko birakogwa tatyo biza gufasha mu kunywanisha abarundi Nduwimana yishimikiza amategeko agenga umugwi CVR wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi kugira yemeze ko akwiye gushinga icibutso kimwe gusa
nyimba nibuka neza amategeko agenga CVR haravuga ko hazoba icibutso rusange gihurirwa ko n'abarundi bose bagize ibyago n'ingorane kugira ngo twirinde yuko umwe wese yogenda agira ikiwe undakiwe arone baza yuko by'ukuri ibiko bya byabikiye kurindira CVR gatanga icegeranyo hanyuma ikagira recommendation imbere yo kuraba yuko mbega warukintu cy'abafuye mu 2002 ibyo bizo bikagenda gute mugabo bamwe bose bagiye bashaka kugira ibyabo kandi byabo bishobora gutuma otiti sosiale ihungabana kandi twakifuza yuko by'ukuri abarundi bakomeza abaho no muvikano
umuhoza w'abarundi natavuga ico agiye gukora kugira amategeko akwirikizwe yemeza ko ivyabaye bibaje ariko atavyokogwa kugira bibandanye bicanisha mu barundi ahubwo hoshigwe imbere ibituma barundi banywana
byashitse byarashitse kandi birababaje kandi twese ni ngombwa yuko tujya mu logique y'ukugira tuti ntibize bisubire kandi kugira ntibize bisubire ikibutso cyoza kirabitwibutsa kirakenewe bwo kire ikibutso rusange twese dushobora guhurira ikibutso rwo kirashobora gufasha kugira ngo abantu bagume babona bati ibintu byabaye n'ibibi ntibize bisubire mugabo ni byiza yuko ugeza ikabikintu rusange
ivyapa by'ikibutso cyo kwibuka ubwicanyi bwakorewe abahutu muri commune Geta byatanguye gushingwa mu mpera z'indwiheze mu gihe inkuru ziva mu runani rw'amashyirahamwe y'abahutu bacitse ku icumi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri zemeza ko icyiyumviro n'ibikorwa byo kuraba no gutunganya hazoshingwa ivyo vyapa n'ikibutso byatangujwe mu kwezi kwa kane bibiri na cumi n'umunani i Bujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
Remonzimana arakenuye tuvi Bujumbura dukubitira Kigali aho umucamanza mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi mu gihugu cy'u Rwanda kuno wa gatatu ataburanishije ubujurire bw'urubanza ruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Sinapol Rwigara ruregamwo ikigo c'igihugu c'imisoro n'amahoro ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu i Kigali Eric bagira ubusa kurikiranira hagufi ivya runo rubanza
Umucamanza mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi yatangiye yibutsa ababuranyi bombi imiterere y'urubanza rw'ubujurire uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Sinapol Rwigara ruregamo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kurugerekaho imisoro rwita y'umurengera uruganda rw'itabi rwa Rwigara ruraregera kugerekwaho umusoro w'umurengera mu buryo bunyuranije n'amategeko kuko ruvuga ko byakozwe mu buryo buhutiyeho nta nteguza ruraregera kwishyurwa igihombo rwatejwe n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro ruraregera kandi kwishyura amafaranga yikurikirana rubanza n'igihembo cy'umunyamategeko uburanura urubanza Ikigo Rwanda Revenue Authority muri urubanza cyatanze inditizi zo kutakira ikirego ari nazo zihariye iburanisha rya none abanyamategeko bahagarariye ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro barimo Maître Clément Gatera babwira urukiko ko uruganda rw'itabi rwa Rwigara Premier Tobacco Company Limited rwatanze ikirego mu mitagihe bisunze ingingo z'amategeko babwira urukiko kutishimiye icyemezo cy'umucamanza wa mbere akijurira mu gihe cy'ukwezi mu gihe urukiko rw'ubucuruzi rwaciye urubanza ku itariki ya cumi n'eshatu z'ukwezi kwa kane uyu mwaka uruganda rukajurira ku itariki ya cumi n'eshatu z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka Maître Janvier Rwagatare wunganira uruganda PTC we arasanga hatarabayeho ubukererwe kuko ngo n'ikimenyimenye umwanditsi w'urukiko yakiriye ikirego byubahirije amategeko yavuze ko iyo biza kuba binyuranije n'itegeko kitagombaga kwakirwa nawe yisunze ingingo z'amategeko Maître Rwagatare yavuze ko iyo umwanditsi w'urukiko asanze harabayeho ubukererwe ku muburanyi biba ngombwa ko akora icyemezo mu nyandiko kigaragaza impamvu atakira icyo kirego yavuze ko iyo Rwanda Revenue Authority isanga yararenganijwe ari butakambire perezida w'urukiko mu nyandiko kandi ko muri icyo gihe icyemezo cya perezida w'urukiko afashe kitajurirwa bityo agasanga inzitizi y'abunganira Rwanda Revenue Authority ntarimo ifite kandi ko nta n'uburenganzira bwo kuyizanira inteko iburanisha cyane ko ngo urukiko rw'ikirenga rwatanzeho umurongo abahagarariye ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro babwiye urukiko ko icyemezo cy'umwanditsi w'urukiko batakimenyeshejwe muri sisiteme y'urukiko bahuriraho bahanahana amakuru abanyamategeko b'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kandi baravuga ko habayeho gusesengura nabi amategeko atomora igihe cya nyacyo uregera urukiko yagombye kubikorera mu mpera za bibiri na cumi na karindwi nibwo ubuyobozi bw'uruganda rw'itabi rwa Rwigara bwandikiye komiseri mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro w'umutakambira nk'uko umucamanza abivuze ngo yige ku kibazo cyo kugerekwaho imisoro w'umurengera kandi komiseri mukuru ngo yasubije ko ubusabe bwabo nta shingiro bufite kuri ingingo umucamanza yibukije ababuranyi bombi ko umusoreshwa utishimiye icyemezo cya komiseri mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro agomba kukiregera mu rukiko mu gihe kitarenze iminsi mirongo itatu ahereye igihe yakimenyeshejwe aha havutse impaka ndende zateye umucamanza gutegeka ko impande zombi zazihagarika kuko yasangaga zimwe zisa naho ntacyo zifasha ikigo Rwanda Revenue Authority cyasubije uruganda rw'itabi rwa Rwigara mu nyandiko mu butumwa bwanyujijwe mu iposta abahagarariye iki kigo bakavuga ko ku munsi baruwa ya komiseri yagejejwe mu iposita inshingano ze zo kusubiza umusoreshwa muri uru rubanza iwe PTC uruganda rw'itabi rwa Rwigara zari zirangiriye aho ubunganira uruganda rw'itabi rwa Rwigara ariko wakabisobanura ukundi aravuga ko umusoreshwa aregera urukiko yamaze kugezwaho n'iposita icyemezo cya komiseri mukuru w'ikigo cy'imisoro yibukije ko ari nayo mpamvu hashyizweho ibitabo by'iposita bandikamo wafashe ubutumwa bwe yibukije kandi ko wanze gushyikirizwa ubutumwa bwe bidasobanura ko butamugezeho ko ahubwo muri icyo gihe iposita ikora inyandiko mvuga igaragaza ko yabwanze nyiri ukubwohereza akazi ke kakaba karangiye avuga ko igisubizo cya komiseri mukuru Ruganda rwo kwa Rwigara rwakigejejweho n'iposta ku itariki 31 z'ukwezi kwa 2017 babona gutangira kuregera urukiko. Uru rubanza Ruganda rw'itabi rwa Rwigara ruriho rurega ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kurugerekaho umusoro w'umurengera mu buryo bunyuranije n'amategeko, mu gihe hari urundi rubanza bibangikanye ariko noneho Rwanda Revenue Authority irega abanyamigabane b'uruganda rw'itabi rwa Rwigara kugira uruhare mu micungire mibi yatumye ngo rutishyura imisoro. Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyishyuza uruganda rw'itabi rwa Rwigara kayabo gakaba ka miliyari 6 z'amafaranga. N'imisoro umuryango wa nyakwigendera Sinaporo Rwigara utemera ukavuga ko ishingiye kuri politiki. Ntibiramenyekana uko uru rubanza ruzarangira ariko hari bimwe mu bibazo by'ingutu bitabura kwibazwa. Kuba mu ntangiriro z'uyu mwaka Leta y'u Rwanda yaratangiye gufata umwanzuro wo guteza mu cyamu na rimwe mu mitungo ya Rwigara mu buryo banyirayo bita ubusahuzi bwisunze amategeko kandi ikirego cyari mu rukiko, bibaye ngombwa ko abarega batsinda Leta byazarangira bite? Ibyamaze gukorwa byazaba imfabusa nk'uko abo kwa Rwigara babivuga cyangwa byazaba ibindi? Aha hari mu kwa gatatu uyu mwaka umwari w'amahoro Anne Rwigara uhagarariye ibikorwa by'ubucuruzi byo kwa Rwigara byibutsa Maitre Vedaste Habimana wari ukuriye cyamunara ya stock y'itabi y'uruganda rwabo.
Nuko nka mbere hose nta kimuri gukora gikurikije amategeko, iyi gahunda cyamunara iri mu rukiko murabizi, ndetse uyu munsi cyamunani hari urukiko hari urubanza rujyanye n'iyi cyamunara murabizi ko twatanze ikirego cyihuse baduhaye umunsi rero cyamunani. Nanone kubera ko ari cyamunara ya mbere murabizi ko mu mategeko nyiri bintu yemerewe kwanga igiciro niba kitamushimishije. Twebwe rero nk'umuryango wa Rwigara iki giciro cya miliyoni 512 turacyanze. Namwe murabizi amategeko murayazi, n'ubwo ari ukuyirengagiza kose amategeko murayazi mushobora kubyanga, ariko nanone ntacyo bimaze kubera ko muri kwica amategeko nk'uko mwabikoze kuva ibintu byose bigitangira.
Iyo cyamunara ishoro urifite ikibazo wese nahanda gira cyikubye
umukiko narwo dosiye yacu irarufite nababwiye ko uyu munsi cyamunani
trebye wabivuze nabyo
uri kumbira ngo mbijyane muri kiko ntasuye bijyane muri kiko
Imana ibababarire
kuko mutazi ibyo muri mwuko.
Kugeza ubu uruganda rw'itabi rwa Rwigara rumaze umwaka usaga ruhagaritse imirimo yarwo, bivuga ko rwinjizaga miliyoni 300 z'amafaranga nk'umusoro wa buri kwezi. Umucamanza azasoma icyemezo kuri izi nzitizi ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Bagira ubusabe rya Amerika i Kigali.
Tukiri mu gihugu cy'u Rwanda, aborozi n'abacuruzi b'ibitungwa bakorera mu isoko rya Rugari ni muri Nyamasheke mu burengerazuba bw'ico gihugu baravuga ko bakomeje guhombeshwa n'icemezo c'abashinzwe abinjira n'abasohoka. Ico cemezo gikumira abaguzi ba mu karere ka Birava no muri territoire ya Kabare ku ruhande rwa Kongo. Ico kibazo kimaze imyaka irenga ibiri yamara inzego z'ubutegetsi bagasigura yuko batari bwa kimenye. Menyesha makuru je y'America muri ako karere Temistocle Mutijima atugire kumuriri w'inonkuru.
Baraza gisoko bakatugura inka ku buryo bwiza tukabona amafaranga rwose bikadushimisha, ariko bahagarake mu myaka ishize bahagaze twarahombye ku buryo budasanzwe. Murabona namwe mwihera amaso
numwe muri abo borozi bashora amatungo yabo ku isoko rya Rugari riherereye mu murenge wa Macubaho mu karere ka Nyamasheke ku ruhande rw'u Rwanda. Aragaruka ku gihombo bakomeje guhura nacyo bitewe no kutabona abaguzi bayo matungo. Ni isoko ry'amatungo y'ubwoko bwose amagufi n'amaremare, ariko bafite ikibazo cyane n'aborozi n'abacuruzi b'inka. Aba bavuga ko ku ruhande rw'u Rwanda abaguzi ari bake kandi n'amafaranga akaba ari ntayo.
Ngiye ikibazo mfite ni ukubera norora inka yanjye nayizana hano mu isoko nigurwe kubera ko abaturage n'amafaranga bafite, kandi abantu bagombaga kuyigura ni abashi none ntago bakize.
Ubu twebwe nta muturage ugura inka y'ibihumbi 600 hano yayigura se akayimaze cyangwa bakongomani yo bataje twebwe tuba dufite igihombo. Kugira ngo nanjye niba hari umuturage wazanye iyo nka y'ibihumbi 600 ngiye nkaba mfite ya 200 nagura imwe ya 600 araza ngurire ya 200 natabona uyigura ntabwo yindi ya 200 yangira abona gaciro.
Abakungumana bo baturage bagarukaho ko babaguriraga ni abaturuka mu karere ka Birava ho muri territoire ya Kabare muri Kivu ya Majyepfo. Bamwe mu bijwi rya Amerika yashoboye kuganira nabo batubwiye ko inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda arizo zabahagaritse gukoresha ibyambu byo mu mazi bambukirizaga hayo matungo.
Amato yatubaye ifunze, turafite ibibazo byo kugura inka, inka ikuba yo kujyana ku bukwe tujyane imbere Bukavu, tugiye Bukavu n'amaguru kandi tugaruke kugera Birava. Batubabarire batugarurire ubwato wacu nacu buje hano bufate ituru bakizinka.
Aha twaranguriraga inka, ihene n'ingurube, ariko ubu ntibakitwemerera ko hari ikintu tuhapakira. Hano mu Rwanda nibo badukumira, baravuga ngo buriya bwato bwa Birava ntibugere hano, abashinzwe abinjira n'abasohoka nibo babikora. Twe rero turifuza ko badusobanurira impamvu bakomeza kudukumira. Aba Banyekongo bavuga ko inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka z'u Rwanda zibategeka kwambutsa inka banyuze ku mupaka wa Rusizi, aho naho bakemererwa kwambutsa inka imwe yonyine. ibariko birakomeza kugira ingaruka nyinshi ku mpande zombi.
Yaize ingaruka ku mucuruzi. Kuko nimba hano baraguraga inka 5000, none hakaba haze inka 5000 hakagurwa 3200 zigasubirayo. Urumva ko ari ingaruka ku mucuruzi kandi umucuruzi inka yinje hano yose no kuvuga ngo irahura n'ubundi subira ariko yahoye. N'umworozi waje kuyigurisha na warahomba.
Byadufasha no kwishyurira abana amashuri kandi tukanabona inyama zo kurya. Kuri ubu ntitukibona inyama zo kurya byaranze. Niyo mpamvu rero dukomeza gusaba ko mwadufasha mukatubariza abayobozi bashinzwe abinjira n'abasohoka ndetse na meya kuko nibo bafite ububasha bwo kudukomorera ku isoko. Yaba inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka ndetse n'iz'ubutegetsi bwite bwa Leta ku rwego rw'Akarere ka Nyamasheke ziravuga ko icyo kibazo ntacyo zari zakamenye gusa ngo zigiye kubikurikirana. Bwana Ntaganira Josue Michel ni umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu muri ako karere.
Ku masoko ya Rugari yaba yagizeho ikibazo ubu nibwo nkimenye, ndakihutira kuganira na bagenzi banjye habeho no kuganira nabo kugira ngo bagire amakuru amwe. Kuko twifuza ni ubucuruzi buzanira umuturage inyungu, buzanira umuturage ubushobozi bwo kurushaho kwibeshaho butuma yiteza imbere muri rusange, kandi turakihutira kugira ngo tukemure kuko natwe ubwacu ni inyungu mu bijyanye no kubona imisoro yinjira mu karere.
Iri soko ry'amatungo rya Rugari rikoreshwa hanini n'abanyarwanda bororera mu mirenge ya Macuba, Mahembe na Karambi yose yo mu karere ka Nyamasheke ndetse n'igice cy'akarere ka Rusizi hose ho mu burengerazuba bw'u Rwanda. Aba bakomeza kugaragaza ko abakiriya benshi bagira ari abakongomani baturuka ku kirwa cy'Ijwi ndetse no muri teritwari ya Kabare hombi ho muri Kivu y'Amajyepfo, ku buryo mu gihe habaye imbogamizi zituma bo bataza n'ubucuruzi busa n'ubuhagazi. Temistokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Nari nabiciye ku masonga nkitangura inkunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Murungu iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bavuga ko ubugarijwe n'ikibazo gikomeye cy'amazi. Kuri mikro ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo, bagarutse ku ngaruka mbi bariko barahura nazo kuri ico kibazo.
Tabwo nibaza cy'amazi ngaha turahangayitse kuko aha urabyuka saa 5 harageze kuryama birashika ukaba wabandenge uteba izo saa za saa ine akaba niho ukiryama saa 5 yageruka ubyutse gutondera amazi bukarinda bucya utonze ku ibombo n'ubundi amazi yagera kuza ukavoma ibido zibiri. Izo bido zibiri ukazikoresha umurango n'umugoroba nishobora koga, abana ntibashobora koga, nishobora kumesa. Urumva turahangayitse cyane vema, simbona yuko baguma basomba abantu sinzi baba bariko barabajya bihutira gusomba abantu ntibiyumvira kubanza kubazanira amazi bakoresha. None abantu baguma bazana tubona, none biyumvira yuko ari imbwa, biyumvira yuko ari inkwavu, biyumvira ko ari iki. Turahangayitse cyane vraiment. Turasabye n'ukuri abantu bajeje ubuzima bw'impunzi mu nkambi ya Murongo biyumvira ku kibazo cy'amazi. Turahangayitse cyane.
Hari abatonda saa 5, hari abatonda saa 6, hari abatonda saa 7 z'ijoro, hari abatonda saa 8, hari abatonda saa 10, hari n'abatonda saa 8 bagataha batayatwaye, hari n'abatonda isaha 10 z'ijoro bagataha badatwaye amazi.
Kwachunguru mutima disindirimbira nukijwi ryawe ryabariyanga gumana nanjye niyo wabufite aho kujya ngira mutima nibyo nibwira ngira umutima kumunda njene oh nanjye nukuri sinzaguhinduka oya Mutima nibyo nibwira
mwese mwari kumwe na Innocent Kimenyi yegeranije amajwi hamwe na engineer Adrius twese twifurize umunsi mwiza mubanyu no muvyanyu mubandanye kuryoherwa n'ibiganiro z'ijwi rya Amerika.
Murakyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mbibutse ku rubuga rwacu rwa internet ari wazitatu@ radio yacu voa@.com. Abatwumva mwigenda kuko mukanya gato ya cyane saa 12 ndabagezaho ikiganiro cy'umuziki dususuruke.